Ababyeyi baba bana bamaze kwitaba Imana bavuga ko inyanduruko ari amazi yamayimburuka aho bajyamye ibyo bikunyuka iyi imvura yaguye kuko amazi yayo yamatemba aca mu mazu babamwo. Ndagijimana Nathanael numwe mu babyeyi baherutse kubura ikibondo cyabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe.
Yafashwe asuherewe umusuhera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane. Hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa acarapfa.
Izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare. Abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakigwa amazu afise uburaro nyabwo, ariko kugeza ubu imyaka ishika cumi iraheze bakizibayemwo. Mu miryango 305 iba muri site Gateri 127 n'imaze kubakigwa amazu. Umukuru w'iyo site Niyonkuru Ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakigwa 39 ari ibangamiwe kuruta iyindi. Aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba kipima metero 2x3. Icyo cumba nyene nicyo gicanwamwo kikabikwamo n'ibindi byankenerwa hamwe n'uko umuryango wose ari ukika umusaya igihe cy'ijoro. Uyu mukenyezi asaba ko bogarukigwa mu kubakigwa amazu y'uburaro bwiza.
Nukuri mworaba ukuntu mwadushikira imbere mukadusabira nukuri twe ngaha turamerewe nabi rwose. Nka nk'umuntu afise nk'abana ndwi canke bangahe nta kuvuga ngo hari hakumba bose umwana se na nyina bose basasikira ngo kimwe. Ibyo bintu nukuri ibyo bintu basha ni ibintu biteye isoni rwose. Nkubure n'imvura iri kiragwa nukuri aha aye n'akamara amazi ubu niko muje musanga hamaze no gukamuka.
Hambavu y'ayo mazi ukurundana mu ihangari imwe igabuwemwo utwumba 16. Abahaba bavuga ko ingwara zifatira ku isuku rike nka mbandakara n'ingwara zo gucibwamwo harimo na korera zamaze abafashe. Umukuru wa site Gateri Niyonkuru Ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site Gateri.
N'ikindi kibazo ngaha kihari urabona n'amatwarete aba bantu ku mahangare n'amatwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zageze ronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bigaca bituma rero bamwe bamwe bazabarifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi. Kwasanga rero kwarusaza ruvuye hariya mu gisanze kuzaruhaza rugwa kumbure kuri byombo bakoresha canye ku bindi bintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo. Kwasanga rero abantu bagiye barafatwa n'ingwara z'ibyaduka zitasanzwe zimenyerewe.
Kandi rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu. Emmanuel Bigirimana arongoye komine Buganda.
Abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe, ariko rero nkuko mwabibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twabana mwari y'amazugu y'amahangara. Mwabonye ko twatanguye kububakira abambere nibaza yuko baza baradushitsemo, ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza bari umugambi dufashamo na Parisi bariko baragerageza kuraba ukuntu bazabavana mwari y'amahangara.
Abanyagihugu bo muri site Gateri bagizwe n'abahutu, abatwa n'abatutsi. Abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahungutse bava mu bihugu bihanye imbibe n'Uburundi, abandi bakahaza kuko ari bantu aho nikora. Muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.